VOA. Ini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabandanya kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kabiri tariki 13 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2016 muri kumwe na Federica Mundikije.
Hazwari igihaze mudakoresha neza bya bitabo twabahaye imwe muhabwa kugira mumenye abantu bagenda niyo bagiye urumva ko imugwi mutu mudakora nabi rero imugwi muwa muri kumudakora nabi.
Uyo ni buramatari w'intara ya Cibitoke iteriteka Joseph avuga ukuntu abanyagihugu batirizwa kwitaho umutekano mu mihana yabo. Iyi nkuru turagaruka ko mu kanya kari imbere. Impunzi z'abanyekongo ziguma zigwirirana mu ikampi Cimere mu ntara ya Cibitoke. Mugenzi wacu Evariste Nzikubanya nka yakwirikanye inkuru. Evariste, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Frederic.
Mwiriwe neza. Mutubwire ikintu gituma izo mpunzi ziguma zigwirirana zihunga niki?
Ikintu gituma impunzi ziguma zigwirirana nkuko bamwe muri bo babitubwiye bavuga ko intambara zikibandanya hakujya mu buseruko bwa Kongo mu gisagara cha Sange muri zone ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Ubumanuko bavuga ko ziriko zihuza abasirikare ba leta ya Kongo hamwe n'abamayimayi. Babwira yuko kuva ku itariki ya gatanu izo mpunzi ubu ziharugwa ku 750 ubu zivuga ko zifise ingorane zijanye no kubaho muri iyo kambi yicishe mbere mu ntara ya Cibitoke yategeze kwakira abatarenga 500. Ahantu babwira yuko abo izo mpunzi z'abanyekongo zica ngaho mu ikambi yicishe mbere ni ikambi y'infata kibanza camp de transit aho rero baca bajanwa mu makambi ya Bwagiriza mu ntara ya Rurigi hamwe ni Kavumo mu ntara Cankuzo hamwe ni mu ntara ya Muyingi Gasogwe.
Izo mpunzi zisaba iki muri iki gihe?
Izo mpunzi zisaba yuko zo kwimurirwa mu makambi zateguriwe kuko ngo zitaronka ibifungurwa bikwiye nk'abo 250 barenga kubategeka kwakirwa niyo kambi y'Icishemere. Twibone yuko barara hasi kandi badafise ibifungurwa bibakwiye. Ibyo biranemezwa n'abakozi muri Croix Rouge twashoboye kuvugana nabo aho bavuga ko bamaze gutanga icegeranyo hejuru mu shirahamwe gitaho impunzi hashtag.
Abategetsi bajejwe impunzi canke intwaro hagati ikaba bafashanije n'abajejwe n'ibiro mpuzamakungu bijejwe impunzi bariko bakora iki kugira ngo batore inyishu y'ico kibazo?
Nashoboye gutora ku telefone Bernard Ntwari umwe mu bajejwe kumenyesha amakuru mu ishirahamwe gitaho impunzi hasere i Bujumbura. Yambwiye ko ico kibazo bamaze kucumva ko bashizeho umugwi uri kuriga ingene izo mpunzi z'abanyekongo zo kugwa ngaho Icishemere kugira zijanwe vuba mu makambi yaziteganijwe ari mu ntara za Ruyigi Cankuzo hamwe na Muyinga.
Evariste, turagusaba uhave ubandanya udutohoreza iyo nkuru tuzoyigaruka ko ni inkuru ikomeye cyane rwose.
Murakoze cyane.
Uruja n'uruza rw'abantu barengana imbibi hamwe n'ubukoko bwiraye mu giterwa cy'ibigori ni bimwe mu bibazo nyamukuru byashikirijwe mu nama y'umutekano yahuje abarongoye ibisato bitandukanye byo mu ntara Cibitoke iri mu raruko rw'igihugu. Iyo nama yabaye kuri wa mbere muri komine Mabayi ahanini yashimikira ku byaranze aya mezi atatu aheze. Ni inkuru ya mugenzi wacu Diane Donsa.
Muri iyo nama y'umutekano abarongoye amakomine hamwe n'abajejwe umutekano bagiye barashikiriza amakenga bafise ku ruja n'uruza rw'abantu bambuka imipaka. Urongoye ikirindiro cy'igipolisi muri komine Buganda Opese An Jerome Ndikumana yavuze ko uruja n'uruza rwibonekeza ku mupaka iyo komine ihana urubibe n'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo rushobora guhungabanya umutekano na cyane cyane muri iyi minsi himirije iminsi mikuru irangiza umwaka. Opesa Ange Rome Ndikumana ayo makenga yayashikirije afatiye ko abantu baronswa impapuro z'inzira n'abasanzwe batoza amakori ya komine kandi batabifitiye uburenganzira umuhanuzi wa musitaneri wa komine mugwi ajejwe intwaro n'imibano niyo mwongere Salvatore na wene yashikirije amakenga afise kubijanye n'ugwaruka go muri iyo komine rutagira kazi warondeye muri aya mezi atatu aheze impapuro z'inzira ku bwinshi
n'ubwo muri aya mezi hashowe kuboneka ugwaruka bw'abashomeri rwaje gusaba impapuro ari benshi cyane barondera amaresepase cyangwa ama passeport diplomatique bakatubwira yuko bariko baraja mu bihugu bya Kenya, Uganda, Mozambique na Zambia ngo kuganje baranteye amakenga ngo kubera twateza kubahereza izo mpapuro kubara abanyamugwi twarabandikiye baraja muri immigration ababijejwe rero police ijejwe kuraba ingendo mu gihugu hanze buraba abantu iyo bariko baraja kuko hari ibimenyetso yuko urabyo bwinshi bagenda natwe gutwarize ntayo maburuse yoboneka
umuhanuzi wa musitaneri wa komine mugwi niyo mwongere Salvatore yabandanije avuga ko bikeka ko hari imisore yoba yaragiye mu bagwanyi mu gihugu cha Congo gihanura ubibe n'intara ya Cibitoke
magenekerezo ya 30 y'ukwezi kurenganye n'intango z'uko kwezi hari imisore yibonekeje ko yoba yaragiye mu bagwanyi kuko twarabajije abanyagihugu ababanyi bavuga yuko bagiye muri Congo
kuri aya makenga y'ibishobora guhungabanya umutekano buramatari w'intara ya Cibitoke Iteriteka Joseph yavuze ko avyumviye muri iyo nama ahakaba yaciye asaba ko hari ibibazo byo mu makomine bikwiye kubanza gutangwa mu vyegeranyo imbere yuko bishikirizwa mu nama buramatari Iteriteka Joseph yabandanije avuga ko ari kibazo bagiye gukurikiranira hafi mu maguru masha
muraduha raporo yihuta muraduha raporo yihuta bikurikiranire hafi kandi musabe tugenzuwe turabe imijyango yose mugire biri mu byabi n'igiye mu komite y'umutekano uko mu bose kugira murabe hazubari igihaze mudakoresha neza bya bitabo twabahaye bimwe muhabwa kugira mumenye abantu bagenda niyo bagiye murumva ko imugwi muri ko murakora nabi rero imugwi mu muri ko murakora nabi kandi kigomba kugifata mu mindagi kurikirane murumva ko twese turi hamwe n'abajeje umutekano niba ari uko bimeze ibintu kubikurikirira hafi cyane
ikindi kibazo cyashikirijwe muri iyo nama gihanze amakomine yose y'intara ya Cibitoke n'udukoko twitwa impfunya tujye ibitegwa by'ibigori abarongoye amakomine bavuze ko budatujijwe vuba bwango inzara ishobora kongerekana mu banyagihugu aha mukamenya ko igitegwa cy'ibigori kiza imbere mu bitegwa byimbuka cyane mu ntara ya Cibitoke hategeka Imana Dieudonné umurimyi wo muri komine Mabayi avuga ko n'imiti bahawe yo kwica ubwo bukoko ataci yabamariye
n'ukuri iyo bazanye yose yarananiwe bareba ubundi buryo bw'iyindi miti bozana dukoreshe nawe tugerageze turabe bitagenze gucyo turapfa dupfire mu bana ntakundi
urongoye uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoke Nyabenda Beatrice avuga ko iyo miti abanyagihugu bahawe mu kurindira ko ikigo izabu kibazanira inyishu ku bushakashatsi kiriko kirakora mu kuronka umuti ruhasha ushobora gutuza ubwo bukoko
ubu rero muri izabu bari batwaye uturorero dukeya tw'ubukoko kugira gende gupima turindiye ko batuzanira inyishu umugabo muri iminsi icyo twahanura abanyagihugu tuhanura ko boba barakoresha imiti yo bari batubwiye ishobora kubugwanya mu kurindira ko batuzanisha aho muri izabo
buramatari w'intara ya Cibitoke Iteriteka Joseph yasozereye inama asaba ko hokogwa amanama menshi mu makomine kugira ngo abanyagihugu bame baronswa amakuru ajanye n'iby'uburimyi mu ntumbero yo gutuza ubwo bukoko bwateye igitegwa cy'ibigori kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ikindi yarangije asaba abanyagihugu ko bafatanya n'abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano kwirarira kugira ngo umwansi ntabace mu gyahumye mu minsi bazaba bariko barahimbaza iminsi mikuru irangiza umwaka muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse ubushikiranganje bw'indero mu Burundi buriko bugira rusansuma y'abashomeri bafise impamya ubushobozi z'ubwarimu kuva kuri wa mbere gushika ku wa gatanu w'indwi ubushikiranganje buvuga ko iyo rusansuma ifise umugambi wo kuraba abamaze igihe kirekire batararonka akazi kugira ngo abe aribo bazoshirwa imbere hageze gusubira gutanga akazi kubigisha sindika z'abigisha n'amashirahamwe yigenga barashima iyo ngingo bagasaba leta gukurikirana uwo mugambi kugira ngo amateko akurikizwe koko ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
Urwo rusansumari ikorokorwa mu makomine yose 119 agize Burundi aberekewe narwo nabashomeri bafite impamya bushobozi zo kwigisha ha mu mashuri y'intango ayisumbuye na kaminuza abiyandikisha baje ku biro vya komine bijejwe gutunganya inyigisho Direction Communale de l'Enseignement mu Gifaransa abayobozi b'inyigisho mu ntara ni bajeje kwegeranya amadosiye kugira ngo bashikirize umushikanganje w'indero Jean-Pierre Ndirahisha umushikanganje w'indero asigura ko iyi rusansumari itagamije gutanga akazi muri iki kiringo
rusansumari ku leta rwo gutanga akazi ni rusansumari nakugira ngo tumenye abashomeri bari mu gihugu na cyane cyane ko bama bavuga ngo hari abashomeri benshi reka de tumenye ku ntara no ku komune ku komune abashomeri bari mu gihugu bafise impapuro z'umutsindo tabigisha nitwaro nk'amahirwe yo kwakira abashasha tuzeza durabe mu ngo rutonde kandi twifuza ko rutonde ruba ku mwaka kugira ngo tumenye abashomeri batandukanye n'igihe impapuro z'umutsindo bateronke
Sendika bigisha mu mashuri yisumbuye ko na PS dashima ingingo ya leta yo kugirwa rusansuma Emmanuel Mashanda irongo yari kasaba umushikiranganje w'indero kujanisha imvugo n'ingiro
nibyo murabona ko baheza ari benshi mugabo ibanza by'akazi nabo bikaba bikeye mugabo bigiye mu muco hajya byatuma n'uwundi agira ati ejo hari naho nageze ushikirwa ibyo rero twe twabyakire neza hatwebwe dusanzwe turi mu gisase indero tukabwa tuti iyo umuntu aheje akazi hanyuma akazi nikaboneka buno nyene bamurorereje akabona ko ejo kazoboneka arorerana ikize Mugabo nuko ibyo dukunda kubona amategeko ngaha mu Burundi kenshi sanga ari meza mugaha kuyashira mu ngiro ugasanga nikindi twe rero tuvuga tuti ko ubushikiranganje bwafashe iyo ntumbero bagerageze babikurikize ya mwidogo iri mu bantu baheza amashuri ubunye ntibase bavuga ngo harimo akantu ka mwana wa mama hariho ka mpinga yanje abose babone yuko ari abana b'igihugu kandi ibyo bizonatuma nuri ko arakora agira ati ntiza gukora neza kandi nkoreye igihugu nawe ubundi kenshi arubwira ati je ntiza gukora ko nshimishe naka niba yandoke akazi
umushikiranganje ndahisha avuga ko nabantu batigiye ubwarimu bemerewe gusaba akazi ko kwigisha
amunagomba nibutse abarundi bose yuko ibyigwa mu mashuri ya kaminuza byatunganijwe bushasha uyi mama mu bisata bitandukanye ntibiga kwigisha amaturabye yuko dufite intumbero yuko tugarukana ka kanovera ko kwigisha umuntu akaja kwigisha kuko azi ukuntu bigisha uwumva zaba yahejeje mu bisata bitandukanye atize kwigisha wenyene kubwiwe akavuga ati ngiye gusaba akazi ko kwigisha kumbure noronko mahigwe kukaronka azoheza reba mutunganirize inyigisho twari twasabishije kaminuza ndirabigisha NS bakoranye na IPEA iri muri kaminuza kuko nibo bafise uburenganzira bwo kuramura abigisha ko kwiga rero inyigisho bazobaha ariko izo nyigisho ndabisubiramo zitegeko abo bifuza bazoza babisabe hanyuma kandi nta karusho ku mushahara bazoba bafise
ishyirahamwe rigwanye kimenyana na kamwana wa mama Falcon F risaba leta gukurikiza amategeko igihe hazoba bitangwa ry'akazi kubigisha abashasha Gerard Hakizimana umukuru wa Falcon F
Ni vyiza ko ugusansumaruba ariko umushyanganje aca kurikirana neza ko nyamba ku kazotangwa hisunze amategeko ni kuvuga ibi by'imyaka usanga umuntu amazi muhira ugasanga umuntu amazi imyaka myinshi muhira aho usanga umuntu ashobora guheza uno mwaka cyari umwaka zari umuntu amazi imyaka 3 cyane rero umushyanganje bategeza kuraba ku mategeko ntagira ikimenya nakamwana mama biba nk'uko byagiye biragaragara muri kahise ko akazi kagenda karahabwa abantu hisunze imigambwe aho bava n'ibyo tukavuga ko bitabikwiye kubandanya byagiye biragaragara ko mu minsi heze abantu bahabwa akazi basanga bataheje ubwigisha kumbura bagahabwa kazi mbere ugasanga ibyo byacu bituma leta itakaza amahera mu kubaha inyigisho n'ibindi tugasaba rero ko buraba ntihaga ibyo bibazo bizosubira muri kazoza no muri kuturabe ko igihugu cyo kubakwa kikubaka atakimenya nakamona mama ubuzi bugatangwa hisunze amategeko
gushika ubu mu Burundi nta bitigira inyezi na by'abashomeri bigiye umwuga w'ubwigisha bizwi ariko harabaheza amashuri basohokeye ubwarimu bashobora kumara imyaka 5 n'irenga batararonka akazi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tubibutse inshuti mwese komuniko mu Rwanda nyakumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho umwanya w'ikiganiro mugenzi wacu Edi Rwema yagiranye na Magi Barankitse arongo yishiramwe Shalom yari yishikiye ngaha muri iradio ijwi rya Amerika muri studio 18 tubatega amatwi
Umufasoni Marguerite Baranyitse umuyobozi w'ikigo Mezo Shalom cita ku mfubyi n'abana bahuye n'ibibazo bishingiye ku ntambara akomeje guhamagarira amahanga gufata ya mbere mu gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mufasoni witangiye gufasha abana batagira kivurira ari no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho akomeje guhura n'abayobozi batandukanye kugira ngo abagaragarize ibibazo igihugu cye kivurira uko kirimo. Yifatanyije kandi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bwa muntu mu kwezi kwa kane. Baranyitse yatsindiye igihembo cy'abaharaniye kurengera ikiremwa muntu kitiriwe Prix Aurora, igihembo gifite agaciro ka miliyoni y'amadolari yashikirijwe n'icyamamare muri sinema umunyamerika George Clooney. Baranyitse niwe wabaye umuntu wa mbere wegukanye icyo gihembo. Uyu munsi niwe mutumirwa wacu hano muri studio ya 18. Magi, ikigutembereza hano muri Amerika ni iki? Wazanywe ni iki?
Icari canzanye ubwa mbere murazi ko nari naronse kagashimwe uyu mwaka ka Aurora Prize. Hanyuma ubu twari mu gutora uzokurikira muri uyu mu mwaka uza. Nca rero mboneraho kugira ngo ndamutse abarundi, ndamutse n'abandi bose bamye badufata mu mugongo barondera ingene atangwano yo haba. Ingene abarundi natwe twoba mu gihugu nkuko tora tubiririmba igihugu uburundi buhire buri mwitekane tekane. Nico rero kiriko kirange kirantuma ndamukanya nico kinzanye no ngaha ngo mvuge umwizero wiwanje. Sinje kuvuga amaganya, nje kuvuga umwizero, nje kuvuga urukundo.
Uje kuvuga umwizero, uje kuvuga urukundo, ariko nta wakwirengagiza ko mu gihugu uvukamo hakomeje kuvugwa ibibazo ahanini bishingiye kuri politike, ibibazo byatumye abantu barenga 300,000 bahunga igihugu cyabo ubu bakaba bari mu mahanga. Icyo kizere ufite ubona kizavamo ayo mahoro mwifuriza igihugu cyane?
Niko yo umuntu yangaye guko mubambere bangajwe kandi byanantangaje nagendimwo mubangaye mubiswe ko arabansi bigihugu cabibarutse ndimwo mugabo nkuko nahagurutse n'ubwa mbere mu 1993 nkanka ugwango nubu nicyo gituma niwe mwizero. Yaba nari mfise agahinda kantuma nihebura nkava niyumvira ko bidashoboka sinari kuza nga nari kuguma kumburendira nidoga ubure jewe na manibaza nti nta kibazo narimwe kitagira inyishu na kibazo narimwe tutoshobora kuronkera inyishu dufise abagenzi benshi, dufise abarundi b'umutima, dufise abantu badukunda, tuzokironkera inyishu kizofata ko mburi umwanya gitegerezwa gufata mugabo ntibishoboka. Ni ukuvuga ko umwe wese ahagurutse uhari cyane cyane ku barundi mera ku barundi n'abagenzi bo haguruka n'ibihugu byose byo haguruka icyo kibazo ntikigoye coronkera inyishu.
Uvuragize uti bakugize umwanzi w'igihugu uri ku rutonde rwasohowe na Leta y'u Burundi rw'abantu bashakishwa na Leta y'u Burundi kuba barateje ingorane mu gihugu. Urabyakira ute nkawe umuntu wahawe igihembo cyo guharanira uburenganzira bwa muntu no guharanira ubuzima bwiza bw'abana cyane cyane batagira kivurira?
Byama bintangaza misi yose iyo nsomye ko bashize ku novuga wiki ku nimero ya mbere nk'umwansi w'igihugu nk'umwicanyi nk'umuntu yatanze ibi urumogi nk'umuntu yasambuye amaradiyo guko ibyo byose nibyo bandika kuvyo banyagiriza nibaza ko nabo nyene batavyemera ndazi neza uwo babaza uwo baza procureur yabyanditse nabo nyene ntavyemera nawe nyene ndazi neza kwazi ko ntashobora kwica kumure ndavuga majambo abandi barundi botinya kuvuga icyo nazize ndakize
nuko wazize iki madam baranyitse
nuko nahagurutse nkamwangira nkavuga nti ntibishoboka jewe nyene narabimwibwiri yarabizi niyo bari karanyumva nazi neza ko akamva nibishoboka ko wica abana nibishoboka wewe nyene wababaye wabuze so wawe mu 72 wewe wangajwe na wewe ukagenda mu ishamba wewe ntushora kuba wifuza ko Jonathan wawe yosubira kubabara nkuko wababaye arazi neza ko navuze ugasubira kukora kubana kandi nibishoboka kutwara abana ngo bagire ibikoresho bareke bige bareke reka gufata umuheto reka kutwicira abana icyo nazize rero nuko nubahutse nkavuga nti nimwica abana nuko nubahutse bakomerekeje abana nigihe bica Nepomuseni nabaye uwa mbere agenda kumuhambisha niteka kumusomeshereza imisa kubungabunga no guhoza ababyeyi biwe bakambona sinatinye kandi nkabivuga ku radio kandi nkagenda kuri Renaissance kubivuga nti nibishoboka barundi nibaba babizi baduhekuye nkubahuka nkavuga nti n'umupfasoni umukuru w'igihugu muri cyo gihe namubwira umupfasoni Denise uri umuvyeyi w'abana batanu baguhekuye ndubahuka navuga nti niyaba kuko nuwo musi kuwa gatatu navuze nti niyaba yagiye gukina umupira akaba ari karanyumva abahanuzi biwe bamubwire ko bamuhekuye bisha umwana umubyeyi yahari hose yo haguruka nazizere ko nahagurutse nkanavuza nabana bakomerekejwe n'abapolisi
ariko nanone leta ikavuga ko imvururu ziri mu gihugu zatejwe na bamwe mu bantu bavuga ko benshi ubu ngubu bahunze igihugu ko ahubwo ari bo leta yita abicanyi
none uko ankara kwanduza arakwambika ibara arakwambika icyeyi ubu nitwa bari twangajwe nitwe tugarutse kuba banzi haraho bovuga ati wa munsi wewe barakubonye ko twe twabonye ubu twovuga kwa yubu twamubonye yishe nepo twovuga abadarius twovuga bo bose bishe none nk'ubu bovuga ati twarabonye Margarita ariko aratanga ibigwanisha
ngo batangaga ibiyayura umutwe
ibiyayi sinzi ningene bisa nubonaho namwe ngendana nabo bana nabafasha bari mu ibohero abari mu ibarabara uwo mbwira ati biraba ibi nibiki sino bimenya ubona sa n'umuntu koko anyu biyahira umutwe nubo ndabitanga
madame Margarite Baranyitse umuyobozi w'ikigo Maison Shalom kita kumfubyi n'abana bahuye n'ibibazo bishingiye ku ntambara niwe mutumirwa wacu kuri radio Ijwi rya Amerika dufite n'abakunzi hirya no hino ku isi barimo gukurikirana kino kiganiro Rosa mwiriwe neza
mwaramutse jewe ni mu gitondo
uri hehe
muri Canada
ikibazo cyawe mu magambo make cyane
ego cyane ikibazo cyanje ni ngo kumutera impundu kumutera kumufasha mu bitekerezo byiwe kuko Margarita Baranyitse n'umuntu yakoreye igihugu cyane yarakwiye ahubwo Uburundi ko bumuhi imudari w'umwakaka kubiza yakoreye igihugu nanje kubwanje icyo nderera ko abarundi bategerezwa kuja hamwe bakanga bakirukana ikiza cyateye mu gihugu ikiza kiriko kirahekura Burundi nobuga ko ari kiza kuko nibindi tutari bwabone ahindwaro yica abo yabwirizwa gukingira
Madame Rosa dufite abantu benshi kuri telefoni urakoze kubw'igitekerezo cyawe Madame Baranyitse aragira icyo akivugaho reka dufate na Abraham mwiriwe neza
mwiriwe neza
uri hehe
ndi mu gihugu cya Gabon iri Brazil
ikibazo cyawe
oya ikibazo hanini ngomba kuvuga ahubwo nagomba gushimira cyane umupasoni Margarite Baranyitse mubijyanye n'uburyo yitaho gutabara abari mu ngorane abari mu bibazo yarafashije impunzi yarafashije abari ko baragirwa nabi yarahagurutse aratemera avuga ati ibyo bintu twege keje ishobora kubisabira ko nk'umubyeyi nagomba ahubwo kumushimira cyane ku bikorwa ariko arakora murabizi yuko n'abahunze benshi ariko arabafasha nko mu makambi y'impunzi ari mu Rwanda n'ahandi turamushimiye ahubwo cyane twagomba kumutera intege tumubwiye tukinakomere amenye yuko iyo umuntu ukora iyo umuntu ariko arakora icyiza hari abagishima n'abatagishima ibyo ibintu bitanzwe.
Koze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe madamu Barankitse. Aba bantu bose barasa nkaho bagushimira akazi ukora cyane cyane mu byo ukora muri mu kigo Mezo Shalom uyoboye. Ese ikigo cyawe mu Burundi kiracyakora?
Oya, murabizi ko kuva itariki zibiri z'ukwezi kwa 11 umwaka uheze barugaye byose. Baratwangaje abakozi barangaye abana barangaye ibitaro naho bavuga ngo barabyugure byarabananiye abantu birirwa barapfa abana bari muri hamwe babundikira nta abavyeyi basigaye bahekugwa nuko abana barapfa nibaronka nantu namwe ishure ry'ubuvuzi nari mfise barugaye abana ntibasubiye mu ishure byose baravyugaye cyane cyane ibintu byagiye kuntangaza nuko nani ingene batwaye amafaranga y'abanywanyi ba microfinance twari dufise iteka microfinance amafaranga ntiyari amafaranga ya Mezo Shalom yari y'abanywanyi nayo nyene barayahagaritse barayatwaye ibintu byose baravyugaye mugabo mu bintu byama binangaza kandi nubu urabona iyo umuntu yihekura wenyine bijya bintu ntivyari vyiwanje ntivyari vyamara gata barangitse ajya amafaranga ntiyari ayiwanje yari yabanyagihugu nukuvuga nari niteze nikubera abantu bafisigaye bafise ubwoba kwabo nyene babitwaye kwabo bahora bivuza mu bitaro rema kwabo bahora baja mu ishure kwabo bare abo bose batwaye amahera bahaguruka bakabaza ati none mudutwariye iki bintu vyacu jewe ko atari byo vyari bintunze jewe nari nashatse kunganira umuvyeyi wanje Burundi Burundi bwanyibarutse sinari ntiyari jewe nakoze nka kujya umuntu wese ashaka gufasha baravyugaye mugabo kujya navyanditse nkabwire nabamenyesha makuru nta muntu ashobora guhagarika urukundo naragiye mu Rwanda naruguruye kugira ngo ndamire ndafashe bene wacu mfashe basazanje mfashe ivyo bibondo kuko ubutumwa je naronse erega sinkuru nziza yabumpaye ubutumwa naronse ni Imana yabumpaye ndikuvuga rero umunsi Imana izovuga ati wewe hagarika nzogenda ngororotse neza ubure naruguruye ndafasha murabizi naruguruye Mezo Shalom mu Rwanda turafasha abanyeshure turarungitse abanyeshure mu za kaminuza turafasha abana turafasha abagore hari abari mu bitaro turabavuza kuko sinzohagarika
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi ya Amerika
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835
Nshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasuzira ibiganiro byacu ariko imbere yaho reka tubibutse ko twabwiye mu nkuru twabashikije twababwiye ko ubushikiranganji bw'intero mu Burundi buri ko bugira rusansuma y'abashomeri bafise impamya bushobozi z'abarimu twavuze kandi ikibazo c'impunzi z'abanyekongo babandanya gushika mu Burundi Njoti mwese mkunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye umunsi muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye turabifurije rero mugoroba mwiza mwese mugire amahoro mutekanirwe mu banyu no mu byanyu.